Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Miriwe neza nchuti, muteza amatwi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tugenekezo rya gatandatu z'ukwezi kwa gatandatu nyene muri 2017. Ni Joe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro by'uno mwanya.
Ukiwuhinga ukenera amafumbire. Turinda kwigora tugatuma kure bikadutwara igarama nyinshi biratugora cyane kukura ngaha tukawujana za gatanga baraka kubusyeshayo tukongera tukawugarukana hano kubudandariza hano mu nkambi.
Izi ni zimwe mu ngorane abarimyi b'umuceri mu ikambi ya Rusenda ari mu ntara ya Kivu y'Amajepfo bahura nazo. Turabigaruka ko handi hato muri kino kiganiro uno munsi gishimikiye ahanini ku burimyi n'ubworozi makambi no mu ntara. Turabaha ikaze mwe mutwumva muri ryanino. Ariko imbere y'ibivugwa mu gisata c'uburimyi n'ubworozi makambi no mu ntara mbanze ndabwire muri make ko ubutungane bw'igisirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwaraye bwuguruye urubanza rw'abikekwa ko bagandaguye abahinga babiri b'ishami mpuzamakungu ONU mu kwezi kwa gatatu mu ntara ya Kasai. Sentare ya gisirikare mu ntara ya Kananga yatanguje ubwo rubanza kuri uwa mbere imbere y'uko irwirwizayo gushika ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatandatu bisabwe n'amashikiriza manza nk'uyo vya nkuko byatangajwe n'umushingwa manza w'abagirizwa umunyamerika Michael Chalp n'umunyasuwede Zaida Catalan. Abahinga babiri bishamwe mpuzamakungu ONU bari banyurujwe ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatatu, ibiziga byabo bikaba byatowe aho byari byahambwe inyuma y'iminsi 16 nyuma yo kunyuruzwa. Mwomenya ko abo bahinga bari bajejwe gutohoza ku bwicanyi n'uruhagarara byabaye mu ntara ya Kasai isanzwe igeramiwe n'imigumuko y'abagwanyi bazwi ku izina rya Kamwina Sampu. Ishami ry'ugufashanya mu by'ubutunzi bw'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'Uburengero CDAO mu mfunyapfunyo yemeje ibyasabwe n'igihugu cya Maroc ko cyo kwinjira muri iryo shirahamwe yamara abategetsi b'ishami CDAO bahuriye mu gihugu cya Liberia mu mpera z'inondwi irangiye. Bavuga ko ibyasabwe na Maroc bigikeneye kwihwezwa neza imbere y'uko ico gihugu cemeregwa icese kwinjira muri iryo shirahamwe. Umwami wa Maroc Mohamed wa gatandatu ntiyari yitabiriye inama y'abategetsi ba CDAO yao bivuye ko umushikiranganje wa mbere w'igihugu cha Israel yari yayitumiwemo. Maroc yari yavuye muri iryo shiramwe mu mwaka w'1984 nyuma yaho yemereye ukwikukira kw'intara ya Sahara yo mu burengero. Ni mu gihe Maroc ibona ko iyo ntara ari igice cayo bitegekanijwe ko igihugu cha Maroc gitumirwa mu nama y'abakuru b'ibihugu bigize iryo shirahamwe izobera mu gihugu cha Togo mu kwezi kwa 12 kuno mwaka. Umugabane wa Amerika, Perezida Donald Trump yatangaje kuno wa mbere ko atazotangira James Comey hairuka gukomborwa mu mabanga yo kuyobora ikigo FBI kijeje gutohoza kuvyaha ahazoba yaramutse aja kwiregura imbere y'inama nshingamateka kubijanye n'ibiganiro byabaye hagati vyoba vyarabaye hagati y'Urusiya n'umugwi warujejwe gutunganya imyamamazo yiwe. Ni mu gihe bivugwa ko Perezida Trump yategekanya gutuma ko Comey mu biro vyiwe mu ntumbero yo kumubuza kugira icavuze kuri ivyo birego. Kubwa Perezida Donald Trump, ibirego vy'uko Urusiya bwoba bwarivanze matora y'umukuru w'igihugu cya Amerika mu mwaka uheze ni icitwazo c'abademokrate batemera ko umukandida wabo Hillary Clinton yoba yaratsinzwe. Ijwi Amerika mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Habari mu Rwanda muratwumva tankomanzi ku 104 n'ibice 3 ku mirongo ya FM. Mushobora kandi kumvigana ivyo vyacu muciye ku rugaga rwa internet ya www.3 akaburungu radio yacu voa.com na ku rugaga rwa Facebook adresse yacu ni voa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ari umunyagihugu ahaherere ku gatumba nikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ngire mwiriwe ikiganiro cacu tugere ku mutumba wa Nyarurambi uri muri commune Gatara y'intara ya Kayanza uvugwamo amakenga y'inzara ishobora kwaduka umwanya n'umwanya abarimye b'ibiharage bo kuri uwo mutumba bavuga ko umwimbu w'ibiharage wagenze neza uno mwaka yamara ibindi bitegwa vyaranse ivyinshi kwino nkuru no myamakuru wacu Moise Misago mu ntara ya Kayanza
Awarimi bavuga ko mu mpeshi imvura yaguye neza aho imirima y'ibiharage yeze neza ivyo bica bituma baronka umwimbu kwiye w'ibiharage bari bateye nubwo bishimira uwo mwimbu awarimi bavuga ko bariko bafungura ivyo biharage vyonyene aho bavuga ko baca bateka byinshi ivyo bigatuma bihera vuba kuko atangereka bafise abarimi bayaze n'ijwi rya Amerika bavuga ko bafite impungenge ko vuba bagiye kugira ikibazo cy'inzara
cy'umwimbu w'ibiharage wagenze neza ariho haheshi tubijya bigaragara kandi hari abatabifise bishwe n'inzara
umwimbu wagenze neza ariko kubera umuntu atufungura tugaragara aya ntakigenda agenda ni ya nzara kubera ubu watuye tugaragara ubutwahe
none kubera iki mutujya tugaragara
eh twaradufashwa nakakajumpu none kubera n'uruzuba kwaraduhohoteye bitwa mico dushirako inzara ntubirimo yaratangiye kuko ari umuntu yari nyakano gatoya ubu uduharaga twipfuza eh amakenga wewe ubura amakenga ushonje
Jiwe nkubu kubera ibiharage byeze na bijya byonyene ataka inkozo naronka ndabikoza Uja uunyi bisa n'ivyarangiye
mu myonga aho basanzwe barima ibitegwa mbumbarugo muri kino gihe ivyo bitegwa byarahuye n'ingwara uyu mukenyezi w'umwirimizi Marita Sindayigaya avuga ko atabijumu canke imyumbati bazosoroma
aho twoteragiye nk'ibijumu imyaho turayihebura kandi imyaho ubunyi n'abayironka bayiteye usanga ikinagirwaye yaratewe n'ingwara
none kubona ko n'imyaho mwari mwizeye mu myonga yoba yaragwaye nta mpungenge mufise y'inzara
twareka kuyigira impungenge kandi aho twogize turateragiye imbere tutazobironka icyo gihe naho inzara izo biguma ibandanya hageze igihe byo kweze inzara yo cigabanuka
mu kurondera icyo bagerega kuri ivyo biharage bamwe muri abo barimyi baragurisha umuco w'umwimbu wabo
beshi baratugurisha nyene bahiga gatsima bakotse
Abajeje intwaro muri commune Gatara bahimiriza abarimyi kudasesagura umwimbu w'ibiharage baronse Emmanuel Nduwimana umuhanuzi mustaneri ajeje intwaro imibano n'imico kama agahumuriza abarimyi ko ikibazo cy'imyaho yarwaye bagishikirije mu byozi bw'uburimyi n'ubworozi ku rwego rw'intara
Tukaraba mu kumitumba umwimbu uhagije urashobora gushikana ku bice 100% ariko rero dukane turacari kubivanye n'ikirere cyahindutse aho dusanga imirima n'icicicene ibiterwa mbumba rugo ibicumbu imyumbati amateke atakirimwa kunyatamwe mbwa uboneka bivuze sanga rero abe n'igihugu rero bafungura icyo kitegwa kimwe cy'ibiharage dufite ubwoba ko nacone umwe mbu bazava abe n'igihugu bayikora ko ukazosanga uheza kirikare nacyo bituma rero twebwe rero twareke twabisabye muri iyo raporo itanze muri DPR tushari inyishu ko bari batumye ko azotrosa imbuto zirinda izungwara z'amaza y'izungwara z'ibijumbu
iyo ndongozi muri komine Gatara igahamagarira abanyagihugu kudahendwa n'abadandaza maze bamarire umwimbu wabo mu isoko igatara mu ntara ya Kayanza mu buseruko bw'u Burundi Moise Misago ijwi rya Amerika
tukivuga ivy'uburimyi impunzi z'abarundi zirimo umuceri mu kiyaya ca Rusenda zihangayishijwe no kubura imashini huru umuceri iyo weze co kimwe n'ifumbire abarimyi bakaba basaba amashirahamwe y'abagira neza kubaronsa izo mashini kuko ngo akugaceri kabasahiriza inkuru irambuye n'umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo
Iyi mirima yingwa cy'umuceri iri mu birometero bitatu n'inkambi yo mu Rusenda ubwo radijwe rya Amerika yagendereraga aho ihinze mu kibaya cya Rusenda wasanze yari itangiye kwera indi nayo iri gusarugwa bamwe mu bahinzi b'umuceri wo mu bwoko bwa tugwiza umwimbu na tugwanya inzara badutambagije imwe mu mirima yabo maze batubwira aho icyumviro cyo guhinga uyu muceri bakivanye bari mu nkambi
cyambere nuko tubona nk'abadandaza basanzwe baduhinga mu nkambi baje kwirondera za Tanzania bakaja kwirondera hehe bikabagora natwe cyangwa tuzubuhinga bwo kuri mu muceri kuko nabaza kuronda umuceri w'umuceri bita Kigoma Tanzania tumaze kubona uko nako tusanga tuzu ubuhinga bwo kuri umuceri kugomera inzuzi tukagira amazi nyine tukanywesha niho tudakurondera imbuto zigezweho zirobanuye chatagira amabaraje niho twafatiye ingingo yo gufatanya kuri umuceri ugire bajya badandaza basanga bafurumiza imiceri mu nkambi bayikuye muri za Zambia n'ahandi mara batari kudushorera nganye ni mu nkambi
ubu buhanga bwo gutunganya ikibaya aba bahinzi bo mu nkambi bahinga mu muceri bikaba bikogwa n'impunzi z'abarundi mu masambu zikodesherezwa n'abaturage b'abakongomani aho zigomerera umugezi wa Rusenda kugira ngo zibone amazi atembera mu mirima yazo
nk'abatazi inkambi Rusenda icagati mu nkambi chatudugara ku mutwe turugara amazi ya Rusenda kugira vomere imirima y'imiceri kugira turonke nakazi dukora aya ku matwicaye
none se ubundi bibagora kuba ubibona n'umugezi munini cyane ni baraje nini ni mbese umwana w'imyaka 5 ndi ya uwambuka
n'ubuhinga nyene bugezeho ko tuba tusanze tubiyizi twashye ibintu byo burimyi twashye natwereka makongomani natwe ko tuzi ibintu byo buhinga burebure bijanye no gukora amabaraje y'amazi
Mihigo Bernard umwe mu bahinzi ahamye yuko basarura umuceri mwinshi ariko bagifite imbogamizi zo kubona ifumbire n'imashini ziwutonora
bo ibibazo tugira cyane cyane umuceri ukiwuhinga ukenera amafumbire natwe ayo mahera yo kugura amafumbire na cyane cyane ngaha nta mafumbire akunze kuhaba nta maduka y'amafumbire ahari turinda kwigora tugatuma kure bikadutwara igarama nyinshi kandi atano buryo dusanzwe dufise kuba maze kweza umuceri aha urabona umuceri usaba imashini yo kuhura none rero ngaha nta mashini hari biratugora cyane kukura ngaha tukawujana za Gatanga Baraka kubusyeshayo tukongera tukawugarukana hano kuwudandariza hano mu nkambi biratugora cyane abamaze gusarura imiceri yabo baracyayifise muhira n'undi arose nk'uburyo aragenda agasyesha dukeyi ari kurumva ko wasaruye umuceri mwinshi nushobora kuronka uburyo bwo kuwutwarira imwe ngo ucubusyesha kugira ngo uronke amahera n'ingoga na ngoga
abahinzi b'umuceri bakaba basaba amashyirahamwe n'abandi bagira neza bakorera muri iyi nkambi ko bashyira imbaraga mu kubakemura iki kibazo cyo kubura imashini itonora umuceri nk'uko bagiye bakemura n'ibindi bibazo byo muri iyi nkambi
twasaba ko abagira neza bodufasha kugira barabe ukuntu boturosa ibintu by'amamashini byo kugira tuze turaronka ukuntu turinganiriza hafi tutarinze gufata amatike y'ingendo yo kujya za Baraka n'ahandi bakadufasha kugira turonke ama mashine yo gutegura neza ibi bitegwa byacu by'umuceri
vraiment ahasira dufasha kandi ravise ngo baramashira hamwe ngaha mu nkambi agira ibyo burimye yatanze inkoko agatanga amarozwa agatanga amasuka guma atanga ibintu byinshi imiti n'amafumbere tugasora kwa amashira hamwe bategeza kudukagira ino inabarimye bari kuba rakorera akugira dufasha ibyo bintu akugira ubone yagize ingufu agafasha kubakira isoko y'impunzi irema yugaye irema ya kijambere impunzi karemera mu isoko yugaye ya kijambere yo isakaye n'amabati byose niko dusaka kwa amashira hamwe agenye nakoreze byanywe adufashe natwe barimye kuko n'umuntu ibintu cyangwa turi mangaha bigenda mwajya amasoko nk'amashu n'ibiki kuko muri maka abantu batazi ngaha abanyamurenge bazana amateke ibitoke n'ibintu birebire bazana abakongomani nabo bakazana amavuta amafi hakaba n'abandi bakongomani baforo bazana ubududu natwe impunzi tuzana ibyo by'amaproje bya kijambere nk'amashu n'umuceri tukadusaba yuko n'abyo amashira hamwe akadufasha natwe tukaduteza igitegwa cyacu imbere ko twagitanguje
ubu buhinzi ababukora bakaba batangaza yuko baramutse babonye imashini ihura umuceri bakwivana mu bukene mu ngambi yo mu Rusenda ikiro cy'umuceri kikaba kigeze ku mafaranga igihumbi cy'amakongomani ndetse ngabo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda
urakoze Vedaste Ngabo igisata cy'uburimyi n'ubworozi rero mu ikambi y'impunzi z'abarundi nduta muri Tanzania havugwa umugwi w'impunzi zagiye hamwe zishinga agashira hamwe ku kwiyungunganya biciye mu korora inka mu mezi atandatu gusa iryo shyirahamwe rimaze rivutse intambwe rigeze ko ni ndende inka zitari nke ziguma zisubiriza ni mu gihe rero abatari bake muri iyo kambi bavuga ko ubukene bubarembeje abo bakora ubworozi bw'inka n'ibindi bitungwa bitandukanye bahamagarira bagenzi babo b'abarundi kwijukira ico gisata kuko ngo iyo ucitayeho naco kiguteza imbere ino nkuru tuyikesha mugenzi wacu Leonce Nyongabo akora muri iyo kambi ya Rusenda tumira mate gato Hamadu have tugaruka ku kiganiro cy'abanyedini uno munsi turibanda kandi kuri ico gisata c'uburimye nibwo n'ubworozi Njuti bakunzi bijuga Amerika tubahikaze mu gice cha kabiri cha kino kiganiro iwanyu mu ntara uno musi kwa kabiri muramenyere ko duha ijambo abarongo ya madini n'amashengero atandukanye kugira ngo atubwire ico bagona ku kibazo canke ibibazo bitandukanye dusanga mu kibano abanyagihugu mu ntara zitandukanye z'igihugu bamaze iminsi bidoga ko bataronka ifumbire y'ikizungu aha ni nyuma yaho leta ifata ingingo yuko bene iyo fumbire idasubira guca mu minwe y'abadandaza ni mu Burundi ivyo rero bikaba biri uko mu gihe bavuga ko isita cimbuka itaronse intabire kweri hindagurika gibihe mu kiganiro c'abarongo ya masengero n'amadini cuno musi muza kumva uruhara rwabo mu bijanye no kugwiza umwimbu mu barimyi umunyamakuru wacu Diane Ndonse ari kumwe n'abatumire muri studio ya Bujumbura abanza batwakirira tubwira bari bo hama baje ku kiyago
murakoze kuduha mikro hano ibujumbura tutangure twakira abatumire b'uyu munsi duhere kuri mwebwe Pasteur Setinkeshimana murongo w'isengero international de la Pentecote mukaba n'umushakashatsi mu bya iterambere ry'uburimyi turabaramukije
mwaramutse neza
wakire kandi na ndizeye Jean Chrysostome umuyobozi w'imigambi mwishira hamwe Caritas rya Ecclesia Catholica rijejwe gufashanya n'iterambere na mwebwe turabaramukije
mwaramutse
yego twakire na Gerard Hakizimana serukire imbere y'amategeko
ishiramu gishinze kugwanya ikimenye nakamwe na mama mu Burundi.
Ego me namwebwe turabakiriye mu kiganiro.
Murakoze cyane kwa mwadutumiye.
Aha tukibutsa abatugumviriza ko bariko bumviriza ijwi rya Amerika aho tuza kuvugana ku ruhara rw'abarongo ya masengero n'amadini mu kugwiza umwimbo mu barimyi. Duhere kuri mwebwe dize Jean Chrysostome mwa serukishiramu Caritas ya Ecclesia Catholica rijejwe gufashanya n'iterambere mushigikira gutabarimyi mu bijanye no kugwiza umwimbo uko musanzwe mukora ibyo bikorwa by'iterambere uno munsi abarimyi baravuga ko batacimbura kubera isi yatitutse ataburyo higifise kandi bafise ingorane yo gushikira ifumbire kizungu muri kino gihe mbega mubafasha gute kugira ngo bashe kugwiza umwimbo kandi bafise ingwara no gushikira iyo fumbire
twafasha mu buryo bubiri ico dushira imbere mu migambi yacu mbere nacho kiza ubwa mbere mu mugambi y'imyaka 5 twihaye kugwiza umwimbu dukoresheje na cane cane nuvuga uburyo kama mu kugwiza ifumbire dukoresheje ibitungwa
navuga
umwavu w'ikirundi mugabo tuwe tugenda dushigikira umunyagihugu mu kumuha tuvuge nk'igitungwa ari impene ari inka cyangwa ingurube nazo nyine turazitanga gute agashobora kugira umwavu mwinshi agashobora kugira umwimbo mwinshi
reka duhe ijambo Pasteur Setinkeshimana nawe nk'abarongo ya masengero n'amadini mubashigikira gute na
nk'umuhinga akora ubushakashatsi mu iterambere ry'uburimyi nkaba muri no minsi mfise ico no kwita kijya bita intérêt de recherche mu bisata bigera kuri bine iterambere rifatiye kuri ibi bya irrigation manuel
kuvomerera
hanyuma ikindi gisata nikijanye no niterambere yo gukora ibyo bitare zubire essentielle kandi nubundi bakoresheje ubuhinga bwo ngahi wacu i Burundi cha gatatu ni ibijanye n'isho twita agri proteine hamwe rero ibi bifatiye ku burimye bwobakiye ku mwavu twironderera ubitungwa sinyabarega muri ico gihe akashaba n'ico guhumiriza abanyagihugu mu gukora uburimye bushobora guhagarika inkukura
yego mugira mutubwire ngene mubishira mu ngiro
yego ngomara kugira ngene tubishira mu ngiro jewe ishengero mpagarariye muri kino gihugu turi mu ntara 11 izo ntara usanga ziri mu bice bitandukanye by'igihugu hari zo usanga turafite amashengero ari mu biyaya turafite amashengero ari mu migwa turafite amashengero ari hejuru mu mitumba ihagaze aho rero usanga hariyo intama myiza itandukanye kubijanye n'ibi kwitareza angre chimique chanque des engrais organiques bivanye n'ishimo ni kwakoresha twebwe turahimiza ibijanye n'umwavu w'ikirundi ko ari wo ufata iya mbere
Gerard Hakizimana mwebwe muserukira imbere y'amategeko ishira hamwe gishinze kugwanya ikimenyane na kamwana wa mama mushigikira mu iterambere gute mu bijanye n'uburimo
arirasemerera kubibazo libona ko kesho usanga byabaye mu kimenyane aya mashengero tuvuga ko afise uruhara rudasanzwe mu bijanye n'iyo terambere ry'umurimyi muto muto munazi ko abarimyi banahurikiye mu masengero atandukanye ariko tukavuga ko kandi rimwe na rimwe usanga habayemo ikimenyane mu byo gutanga kumbure ibintu twovuga ibihe by'amase n'ibindi muraziko bagiye abantu bakukira amashengero bategeza kuba ari abantu kumbura amashengero ategeza guteza imbere mu bintu bitandukanye. Uno munsi turavuga ko uravye nk'ishengero Katolika ni gake usanga mu imigambi bafasha umurimye atari mu ishengero ryabo. Urabye amashengero ya protestant ni gake kumbura usanga ariko arafasha abandi bantu mu bintu by'uburimyi. Nivyo Katolika novuga ko iragerageza mu bijyanye n'iby'uburimyi irashobora gufasha bose
nk'umugambi muti nubwo bavuga gushigikira aba barongo ya masengero muti hanini batangura gushigikira hanini bitaho ibyo byo kumenyana by'abari mu masengero barongoye
ego tukiraho neza ko nico tiko turavuga nyene kandi tugeza kuvuga tugeza no kudoma ko turazi ko beshi badashobora kuvyemera
hari cyo yagira mvuge nyene uyaserikishira mu Caritas
ego makoze cyane reka tubivuge hakiri kare kuko kandi agize neza kwaciye abigarura Caritas y'u Burundi mu gufasha ntigeriraba umuntu numwe ngo nuko muri ridini cyankiri murashobora kubona mu raporo yose twebwe ikiduha gutora umuntu dufasha gusa ni vulnerability nukuvuga ukuntu amerewe nabe
twebwe tukiraho neza ko nivyo mutategere neza mwebwe imigambi mukorera ko ni imigambi myiza cyane kandi twebwe dushima ariko kwishira mu ngiro murazi ko atari mushikira muri bya ibanza bari kwandikamo wajya abantu wabuze ngo twatumishinga umujyango rwe turagenda mu kuga gato kandi turabaza byinshi neza ko zishinga umujyango nyine mukorana ni byiza ko ijya migambi naho muvuga ko mwandika bose kandi mwandika abantu bamerewe nabi gusumbya abandi ngo nabikurikira gushika hariya nyine mu mitumba nkuko musanzwe mubivuga n'ahandi ntaho hava vuga ngo nta kimenyane kirimo turazi ko atahantu habuze kimenyane turazi ko naho mwibyo byanyu ikimenyane kirimo nacyo gituma dusaba ko amashengero cyane n'amashyamwe akukira amashengero afite uruhare rudasanzwe mu iterambere mu gihe amasengero utangwa neza mu gihe ibi by'uburimyi byo shugwa mu nguvu ntwaza ko iterambere mu bihugu no munsi yozamuka cyane kuko marafise uruhare rudasanzwe muri ajya musanzwe mwigisha hari n'amahera menshi kumbura amashengero usanga afise haba mu bibi by'amashikanwa n'ibindi batoza biro gasanga amahera n'ifu abo yakoresha neza arashobora kugaruka kuri wa munyagihugu akamufasha gusugumbya
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara
nka mwebwe mwavuze ko muri mu ntara 11 isengero murongoye mwebwe muri Eglise de la Pentecôte Internationale ni kuvuga namwe muramaze ko nakucyo kimenyane kibaye
ngo ndavuge neza kugira ngo abari ko baranyumviriza babitahure ariko nagomba mvuge ko ari kimenyane ciza ni kimenyane kibi iki si kimenyane gikumira
hari jambo y'Imana mwisunga
ijambo y'Imana Yesu avuga ngo mugire neza abantu bose ariko cyane cyane muhere ko mu nzu yabera ijambo y'Imana ivuga
yavuze ikintu kijanye n'ikimenyane mbega turiko tuvuga kubijanye n'uruhara rw'amadini mu kugwiza umwimbu mu banyagihugu iyo ngorane yuko abanyagihugu bidoga yuko isitacimbuka yuko bafite ingorane yo gushikira ifumbire bavuga yuko harimo iyo nzitizi y'ikimenyane
naco nagomba kuvuga ngaha naho tutocita ikimenyane kibi ikimenyane kijya kintu cyose uhaye umuntu atagikwiye uno munsi nibyo bashobora kubona ko nakaka nyina nakakinye mugasanga ntibakenye kurugero rumwe rero kuko nkuko bavuze ari wo mu nzu yabera cyusanga wawundi nimura kenye bice 50 kujya nunda kenye bice 25 umwe wabikenya akenye bike ari wacahabwa bya bintu ko ari wo mu nzu yabera cyusanga rero umwe yategereza kuduga kugera kuri yanive ya wawundi yaciyabura niko bako y'ikintu kiro umuntu yifise bituma umwe mutonyi yama anigwa yama aje kugura ikintu kimuvunye yama nyamba 5000 abikoresha mu gusuma ugo cyusanga wawundi wabyishye ni arabandanye atera imbere wawundi nawo abandanje aje hasi n'abavyara bakaje hasi
imbere ko tubandanya tuja kuri iki kibazo kumbira cyugugiza umwimbo n'iki kibazo cy'ifumbire je ni kuri n'ubu sishobora kuvyumva kandi je numvumye ngo sinovyemera yuko tuvuga ngo imbere yo kuja gufasha abandi ngo twobanza gufasha abo mu nzu yabemera twebwe suko n'ukuri kandi cyo ndakibabariye niko kimeze cyakora no kuri izi raporo urabona ifoto abana twakira aha twavuga ngo twakira abana b'abakatolika ku mwana tumutora mu ibarabara tashaka kumubaza tuti mbere umukatolika cyangwa umuporoti cyangwa uri muri iri dini ku muntu tugiye kumutora inzu yamuguye kutugiye kumwubakira turaba inzu 10 zasambutse betwoca tuvuga tuti iyi ko yasambutse tumushikiri yagira kabiri ko atari umukatolika ni tumwubakiye aho rero nibazanye tusako kibandanya koko gose cyane
kuko mbereye
one pa sindiro unyese ndike mugacho no vuga cyo kimwe nuko ico kibazo cintu ze cuko hariho aka mwana wa mama twebwe muri Caritas ico ikibaho kandi abivuze ndavyemeje
ngira bivuze muri rusange
oya twebwe mishya mu kinzo kwanjye bena kamona mama
me murakorana n'intwaro muri kahitase
yo umve nagira ndakubarere ko nkubu uye twebwe iyo tugiye kugira gufasha nk'abantu identification y'abafashwa twebwe tubigira ku mutumba haza ico twita assemblée collinaire abanyagihugu nibo baza abo nyene bemeze bati uyu n'uyu 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 turabemeje
nawe yavuze hasi rero muri abo ngira abantu
ko ngira hasi ngira nibo bagira kakimenya mutumba nibo babigira abo nyene je ku mutumba abari ku mutumba nibo batora bati muri aba abacumi turabemeje bavuze bati uyu mukuremo
baca mugurega mwibagire ko
mwibagire yuko atakamanya mama karimo
ngo ntimwibagire yuko ekleziya katolika iroperezana 65% kwijana no kuvuga yuko urikuragira formation y'imigwi ku misozi icambere coco wogira ivyigwa vyimbitse yosanga abaserukira karitasi ku misozi yose y'Burundi na 90% na bakatolika muri cyo gihe rero urumva rekonkirizo vraiment je suis sûr ndizera neza zodoma urutugihurisho mugabo Jesse nagomba
none mwemerera yuko icyo cyo bari mu kuri kwiteza kumera nabajije byo babiri mu cyo bakiri mu bintu nyamukuru bishaka gutuma none umunsi umwimbo utari kuragwira cyane
tukivuga
ku kandi bataza ko sogaruka
tukundi tugaruke tugaruke kuri
bisanzwe
tugaruke kuri suje yacu tumubwiye gituma umwimbo utagwe
natwe tugaruke kujanye n'ifumbire mwavuze y'ikirundi
mu bisanzwe
ndego no musigwira gute mu banyagihugu
urazi nk'ibyifumbire murazi ko hariho imigujeje gutanga ifumbire ahete tugasaba duti nyamba koko Caritas ari ishira hamwe dakoresha kimenya nakamona mama niraba inyene ico kibazo c'ifumbire yona kijamwe ikagishira mu minwe gucya bene gihugu bakaronka ifumbire bazoriha ibintu byeze
mutubushikira nganje bw'uburimyi n'ubworozi bukorane nabo
ahagize neza
ifumbire
yego neza cyane gucyo kugira bishikire aho byatugeza gushikira
aravutse neza cyane kandi ndamushimiye avuze ati Caritas Burundi nibijemwo ije muri byo z'amangre fashe kuri iki kibazo irahaba ingene yofasha kugira ngo ibyo bya kimenyane na kamwana wa mama bigabanuke aho ndamushimiye cyane kuko natwe turabyibaza cyane kujamwe kuko ari gikorwa communautaire kibera hariya hasi turabona n'uko Caritas ifise uruhara runini cyane kugira ngo ije muri uwo mugambi mbere nk'uko mubivuze hamwe leta yo tubazi kadusaba ko tuyifasha twobijamwe gose cyane kandi byo duhimbara cyane
kumbure tuzokigaruka ko icyo kibazo twatumiye nabo mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi ngira twogarukiriza hano twizere ko tuzosubira kubatumira mukatwitaba reka rero ndabashimire mpereye kuri mwebwe nyene Pasteur Seth Nkeshimana murongo isengero international de la Pentecote turabakengurukiye ko mwitavye buno butumire
nanje ndabakengurukiye ko mwantumiye no hanyuma mwantumira nzokwitaba
Ekomen dushimire kandi na ndizeye Jean Chrysostome umuyobozi w'imigambi mwishira hamwe Caritas rijejwe gufashanya n'iterambere rya Ekleziya Katolika na mwebwe turabakengurukiye
Ekomen ndabakengurukiye kandi akengurukiye n'abatwari kumwe
dushimire kandi na Gerard Hakizimana aserukira imbere y'amategeko ishira hamwe gishinze ikimenyane Egome na kamwana wa mama mu Burundi
murakoze cyane Falconef dusandusirukira ndatabashimiye cyane ko namwadutumiye
aha tukaba twariko tuvuga kubijanye n'uruhara rw'abarongoye amasengero n'amadini mu kugwiza umwimbo mu barimye Diane Ndonse narindemesheje kino kiganiro shimiye mwebwe mwese mwariko muratwumviriza ku jwi rya Amerika
Gabi arimba karirimbo amahoro reka twifuza amahoro mwe mwese aho muri mu bice bitandukanye haba mu Burundi canke mu Rwanda namwe mutwumviriza muri ijya nino muce kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com ningatu sozire kiganiro cacu cuno munsi yakoze Diane Ndonse mari kumwe mu kiganiro cabanyedi naho bagarutse ku ruhara rw'amashengero mu gukemura ibyo bibazo bitandukanye biri mu gisata c'uburimye tuzosubira tukigaruke ko mu gice ca kabiri ku munsi wa kabiri Diane nahazwe Innocent Kimenyi na ingenieur mari kumwe muri no mwanya tuyifurije kuroranirwa kano karirimba amahoro ka Gabi tukabasigire Wagerana nawe kwisi yose Zamuya amaboko nguhe icyubahiro Kuko muri wowe hari byiringiro Amahoro Ibyishimo